mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro by'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko hariho n'abatutsi bishwe ngarutse 93 uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene.
Uyu ni Musenyeri Jean-Louis Nahimana aramutsa umurwi CVR ujeje kumenya ukuri no kunyuranisha abarundi ahasigura ko hataragira ko hubakwa ibimenyetso vyo kwibuka abaguye mu bwicanyi butandukanye mu gihugu c'u Burundi. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye ubukene bw'amazi ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu rongo ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Turazigaruka ko handi hato muwe hafi y'amaradiyo yanyu. Ako mbanze ndababwire muri makeko Tabombeki yahoze ari umukuru w'igihugu muri Afrika y'Epfo yaraye yagirije umugambwe ANC uri ku butegetsi ko ufise umugambi wo gukuraho amategeko ngendegwa ko y'igihugu yerekeye kutavangura amoko n'urukoba kugira ngo umugambwe ube uwabirabure gusa. Ivyo yabivuze mu gihe umugambwe ANC uri kurategura amategeko mashasha yerekeye kugabanya amatongo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashikirije ko ibwirizwa nshingiro ry'igihugu rizohindurwa kugira ngo amatongo asubirwemwo kugabanganwa kubirabure atanshumbusho zirinze gutangwa mu ntumbiro yo gutorera umute ikibazo c'ubusumbasumbane kimaze imyaka 24 inyuma ya apartheid. Tabombeki yavuze ko umugambwe ANC warwanije ubutegetsi bw'inkewa z'abazungu muri Afrika y'Epfo wari wiyemeje guharanira ubwigenge bw'abantu bose abirabure n'abazungu. Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron agabisha ko Ufaransa utazongera kwemera amasezerano y'ubudandaji n'ibihugu bitubahiriza amasezerano yo gukingira ibidukikije yitiriwe Paris. Emmanuel Macron ahanini yadomakuru Tokyo Amerika iri mu bihugu bitasinye amasezerano mu 2015 hari mu kiganiro yamenyesha makuru inyuma yo gushikiriza ijambo ryiwe mu nama ya bose ishamwe mpuzamakungu ONU iri kirabera mu gisagara ca New York muri Amerika. Macron yashimangiye ko azokwemera amasezerano n'ibisata vya korera utwabo amahinguriro y'imodokari hamwe na imiti ariko mu gihe bubahirije ibidukikije. Leta z'umwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya bari batanguye ibiganiro ku rudandazwa mu mwaka w'2016 ariko Amerika yacisokora akarenge nyuma y'aho Perezida Donald Trump ashikiye ku butegetsi. Umwungere wa Ekleziya Katolika Francisco yemeye ko guhishira ibyaha bishingiye ku gitsina bira muri Ekleziya Katolika biriko biratuma abantu bava muri yo yavugiye imbere y'urwaruka ruharurwa amajana rwari rukoraniye ku murwa mukuru Tallinn ni umurwa mukuru w'igihugu cya Estonia ejo kwa kabiri. Papa Francisco yabivuze mu gihe harindiriwe gusohorwa raporo idondagura ibyaha byakozwe imyaka n'iyindi na patiri mu Budagi. Ico cegeranyo yategu icateguwe n'inama y'abepiskopi katolika mu Budagi cerekeye ibyaha byakozwe n'abapatiri katolika mu myaka ya 1970 gushika mu 2014 abantu 3677 nibo batohoje ko basambanijwe ariko ngo ivyo bitigiri birashobora kuba birenga ko hari ivyanyegejwe. Papa yatumye ko abepiskopi bo ku isi yose mu nama yo mu kwezi kwa kabiri izobera Vatikano kuganira kuri ico kibazo. Ni mu gihe hari abantu bamwe bariko barasaba ko amategeko abuza abapatiri kurongora akurwaho ikibazo gishobora gucanishamwo Ekleziya Katolika. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 35, 31 na 41 ku mugoroba mutwumva kuri metero 19 na metero 22 ahandi mushobora kumva ijwi rya Amerika ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze umurwi CVR hujeje kumenya kuri no kunyanisha abarundi umenyesha ko utabajije kugira ngo hashingwe icibutso cihonya bwoko bivugwa ko gyo bajya skorewa abahutu mwaka w'1972 ni nyambeho muri commune Giheta y'intara ya Gitega Musenyeri Jean-Louis Nahimana rongo iyo murwi yemeza ko kugira ngo hemerwe ko ari honya bwoko ryakozwe hari bitegerezwa gukurikizwa kuko atawicira urubanza n'umuhuza w'abarundi asigura ko hamwe imirwi dukanye yoshenga ivyibutso ataco bizofasha mu kunywanisha abarundi narirya umugwi CVR utararangiza igikorwa cawo washinzwe co gutohoza kuri ubwo bwicanye butandukanye ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu Bujumbura Raymond Zimana
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi CVR ujeje kumenyukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko umugwa arongoye twigeze ubwishwe inama canke ubazwe mu gushinga icibuso ku musozi wa Nyambeho muri commune Giheta intara n'Igitega uyarongoye umugwi ujeje gutohoza ivyajikiye abarundi kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka wa 2008 yemeza ko gushinga ico cibuso habaye kwihenda no guhonyanga amategeko
nta ruhara tubifisemo nta wigeze gisha inama Icya kabiri naco nuko kugira ngo hemezwe icese yuko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamo kugira ngo habe honyabwoko nuko haba habaye icifuzo cyo kuzimanganya ubwoko ibyo rero ntawo byemeza ubu kuko ntawura bitohoza agahaze ahiwacu yo hageze ku muntu ashira mu kibanza kimetso nkico nuko iyo umuntu karasaba ko atunganirizwa nashaka gucayicira urubanza wenyene aho ushaka kuba parti yongera be juge mu rubanza rumwerekeye
Jean-Louis Nahimana avuga ko adatahura ingene harabihuta bagatanga kumenya ivyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitoza warongoye Severe asaba babuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye Burundi amoko yose yabuze
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva icirikira beraho turacari ku kivi Ubu 72 ubwo nyene bose bacabumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura kutovuga yuko 72 hapfuye ubwoko bumwe ngarutse 93 naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kucabumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe abatutsi bonyene bapfuye
Mu nama n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abajije kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biriko birakogwa ataco biza gufasha mu kunywanisha abarundi Nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi Sever wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushinga icibutso kimwe gusa
nyimba nibuka neza amategeko agenga Sever haravuga ko hazoba icibutso rusangi gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe arone baza yuko vyukuri ibiriko biravya bipiye kurindira Severe gatanga icegeranyo hari mikagira recommendation imbere yuko raba yuko mbega wa bicibutso cabafuye mu 2002 ibyo heza bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ibyabo abandi byabo bishobora gutuma rotisi sociale ihungabana kandi twakwifuza yuko vyukuri abarundi bakomeza amaho n'umwumvikano
umuhuza w'abarundi natavuga ico agiye gukora kugira amategeko akwirikizwe yemeza ko ivyabaye bibabaje ariko atavyokogwa kugira bibandanye bicanisha mu barundi ahubwo hoshigwe imbere ibituma abarundi banywana
byacitse byarashitse kandi birababaje kandi twese ni ngombwa yuko tuja mu logique yuko kugira tuti ntibize bisubire kandi kugira ntibize bisubire icibutso coza kirabitwibutsa kirakenewe ngo kibe icibutso rusange twese dushobora guhurira icibutso roke yafashe gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu byarabaye n'ibibi ntibize bisubire mugabo ni vyiza yuko ngeza ikabicibutso rusange
ivyapa vy'icibutso cyo kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri commune Giheta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwiheze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashirahamwe y'abahutu bacise ku icumi mu mwaka w'1972 zemeza ko icyiyumviro n'ibikorwa byo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'icibutso byatangujwe mu kwezi kwa kane 2018 Ibujumbura, Remonzimana, Ijwi rya Amerika.
Remonzimana arakenuye tuve Bujumbura dukubitira Kigali aho umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda kuri wa gatatu ataburanishije ubujurire bw'urubanza ruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapo Rwigara ruregamwo ikigo c'igihugu c'imisoro n'amahoro. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu i Kigali Eric Bagira ubusa kurikiranira hagufi ivyaruno rubanza.
Umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabirwanya kwigendera Sinapolo Rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rwiti y'umurengera. Uruganda rw'itabirwa Rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza. Ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Ruraregera kandi kwishyura amafaranga yikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza. Ikigo Rwanda Revenue Authority muri urubanza cyatanze inditizi zo kutakira ikirego ari nazo ziyahari yiburanisha rya none. Abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo Maître Clément Gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabirwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited rwatanze ikirego mu mitagihe. Bisunze ingingo z'amategeko babwira urukiko kutishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere akijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenyi umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko. Yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa. Nawe yisunze ingingo z'amategeko, Maître Rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe ku muburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakiriye icyo kirego. Yavuze ko iyo Rwanda Revenue Authority sanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa, bityo agasanga inzitizi yabunganira Rwanda Revenue Authority nta reme ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha, cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo. Abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru. Abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cya nyacyo uregera urukiko yagombye kubikorera. Mu mpera za 2017 nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabirwa Rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza abivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera. Kandi komiseri mukuru ngo yasubije ku busabe bwabo nta shingiro bufite. Kuri iyi ngingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi 30 ahereye igihe yakimenyeshejwe. Aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha. Ikigo Rwanda Revenue Authority cyasubije uruganda rw'itabirwa Rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposita. Abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi baruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo kusubiza umusoreshwa muri urubanza ariwe PTC uruganda rw'itabirwa Rwigara zari zirangiriye aho. Ubunganira uruganda rw'itabirwa Rwigara ariko wakabisobanura ukundi. Aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko yamaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro. Yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo wafashe ubutumwa bwe. Yibukije kandi ko uwanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho, ko ahubwo muri icyo gihe iposita ikora inyandiko mvuga igaragaza ko yabwanze nyiri ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye. Avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru uruganda rwo kwa Rwigara rwakigejejweho n'iposita ku itariki 31 z'ukwezi kwa 2017 babona gutangira kuregera urukiko. Uru rubanza uruganda rw'itabirwa Rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko, mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho Rwanda Revenue Authority iregama abanyamigabane b'uruganda rw'itabirwa Rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabirwa Rwigara kayabo gakaba kaba miliyari 6 z'amafaranga. Ni imisoro umuryango wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki. Ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa. Kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka Leta y'u Rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mucyamunara imwe mu mitungo ya Rwigara mu buryo ba nyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko kandi ikirego cyari mu rukiko, bibaye ngombwa ko abarega batsinda Leta byazarangira bite. Ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa Rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi. Aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro Anne Rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa Rwigara byibutsa Maître Vedaste Habimana wari ukuriye cyamunara ya stock y'itabi y'uruganda rwabo.
Nk'uko nka mbere hose nta kimuri gukora gikurikije amategeko, iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi. Ndetse uyu munsi saa 8 hari urukiko, hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara. murabizi ko twatanze ikirego cyihuse baduhaye umunsi rero saa 8 nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyiri ibintu yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije twebwe rero nk'umuryango wa Rwigara iki giciro cya miliyoni 512 turacyanze namwe murabizi amategeko murayazi nubwo ari kugirengagiza kose amategeko murayazi mushobora kubyanga ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira
iyo cyamunara ishorwa uri ifite ikibazo wese nahanda gyeretse mu kiko
byo mu kiko narwo dosiye yacu irarufite nababwiye ko uyu munsi saa 8
très bien wabivuze nabyo
uri kumbira ngo bijyane mu kiko ntasunika bijyane mu kiko
cyane
Imana ibababarire Imana ibababarire kuko mutazi ibyo muri mwuko
kugeza ubu ruganda rwitabirwa rwigarara mu mazu mwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo bivuga ko rwinjizaga miliyoni 300 z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi umucamanza zasoma icyemezo kuri zinzitizi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka akabagira ubusajwi rya Amerika ikigali
tukiri mu gihugu cy'u Rwanda borozi n'abacuruzi bitungwa bakorera mu isoko rya Rugari ni muri Nyamasheke mu burengerazuba bw'ico gihugu baravuga ko bakomeje guhombeshwa n'icemezo c'abashinzwe abinjira n'abasohoka ico cemezo gikumira abaguzi ba mu karere ka Birava no muri ni muri territoire ya Kabare ku ruhande rwa Kongo ico kibazo kimaze imyaka irenga ibiri yamaraye inzego z'ubutegetsi bagasigura yuko batari bwa kimenye menyesha makuru ijwi rya Amerika muri ako karere Temistocle Mutijima gire kumuriri w'inonkuru
baraza gisoko bakatugura inka ku buryo bwiza tukabona amafaranga rwose bikadushimisha ariko bahagarakiye mwiyi myaka ishize bahagaze twarahombye ku buryo budasanzwe murabona namwe mwihera amaso
numwe muri abo borozi bashora amatungo yabo ku isoko rya Rugari riherereye mu murenge wa Macubaho mu karere ka Nyamasheke ku ruhande rw'u Rwanda aragaruka ku gihombo bakomeje guhura nacyo bitewe no kutabona abaguzi bayo matungo ni isoko rya matungo y'ubwoko bwose amagufi n'amaremare ariko bafite ikibazo cyane n'aborozi n'abacuruzi b'inka aba bavuga ko ku ruhande rw'u Rwanda abaguzi ari bake kandi n'amafaranga akaba ari ntayo
ngiye ikibazo mfite ni ukubera norora inka yanjye nayizana hano mu isoko nigurwe kubera ko abaturage n'amafaranga bafite kandi abantu bagombaga kuyigura nabashi none ntago bakize
none twebwe nta muturage ugura inka y'ibihumbi 600 hapa yayigura sakayimaze cyangwa bakongo mana iyo bataje twebwe tuba dufite igihombo kubera ngo nanjye niba hari umuturage wazanye iyo nka y'ibihumbi 600 ngiye nka bamfite ya 200 nagura imwe ya 600 araza ngurira ya 200 natabona uyigura ntabwo yindi amagana abiri yangira abona gaciro
abakongomana bo baturage bagarukaho ko babaguriraga na baturuka mu karere ka Birava ho muri territoire ya Kabare muri Kivu ya Majyepfo bamwe mu bijwi rya Amerika yashoboye kuganira nabo batubwiye ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda arizo zabahagaritse gukoresha ibyambu byo mu mazi bambukirizaga aho ayo matungo
amato yatubaye ifunze turafite ibibazo byo kuguringa inka ikuba yo kujyana ku bukwe tujyane imbere Bukavu tujye Bukavu n'amaguru kandi tugaruke kugera Birava batubabarire batugarurije ubwato wacu nacho buje hano bufata ituru bakizinka
aha twaranguriraga inka ihene n'ingurube ariko ibintu bakitwemerera ko hari ikintu tuhapakira hano mu Rwanda nibo badukumira baravuga ngo buriya bwato bwa Birava ntibugere hano abashinzwe abinjira n'abasohoka nibo babikora twe rero turifuza ko badusobanura impamvu bakomeza kudukumira aba banyekongo bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka z'u Rwanda zibategeka kwambutsa inka banyuze ku mupaka wa Rusizi aho naho bakemererwa kwambutsa inka imwe yonyine ibariko birakomeza kugira ingaruka nyinshi ku mpande zombi
byageze ingaruka ku mucuruzi kuko nimba hano baraguraga inka 500 noneho hakaba haze inka 500 hakagurwa 3200 zigasubirayo urumva ko ari ingaruka ku mucuruzi kandi umucuruzi inka yinjiye hano yose no kuvuga ngo irahura n'ubundi subira ariko yahoye n'umworozi waje kuyigurisha na warahomba
byadufashaga kwishyurira abana amashuri kandi tukanabona inyama zo kurya kuri ubu ntitukibona inyama zo kurya byaranze niyo mpamvu rero dukomeza gusaba ko mwadufasha mukatubariza abayobozi kinzwa binjira n'abasohoka ndetse na meya kuko nibo bafite ububasha bwo kudukomorera ku isoko yaba inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'iz'ubutegetsi bwite bwa leta ku rwego rw'akarere ka Nyamasheke ziravuga ko icyo kibazo ntacyo zari zakamenye gusango zigiye kubikurikirana bwana Ntaganira Josué Michel n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere
ku masoko ya Rugari yaba yagezeho ikibazo ubu ndigo nkimenye ndakihutira kuganira na bagenzi banje abo no kuganira nabo kugira ngo bagire amakuru amwe kuko twifuza ni ubucuruzi buzanira umuturage inyungu buzanira umuturage ubushobozi bwo kurushaho kwibeshaho butuma yiteza imbere muri rusange kandi turakihutira kugira ngo tukemure kuko natwe ubwacu ni inyungu mu bijyanye no kubona imisoro yinjira mu karere.
Iri soko ry'amatungo rya Rugari rikoreshwa hanini n'abanyarwanda bororera mu mirenge ya Macuba, Mahembe na Karambi yose yo mu karere ka Nyamasheke ndetse n'igice cy'akarere ka Rusizi hose ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aba bakomeza kugaragaza ko abakiriya benshi bagira ari abakongomani baturuka ku kirwa cy'Ijwi ndetse no muri teritwari ya Kabare hombi ho muri Kivu y'Amajyepfo, ku buryo mu gihe habayeho imbogamizi zituma bo bataza n'ubucuruzi busa n'ubuhagazi. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Nina bice ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Murungu iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko ubugarijwe n'ikibazo gikomeye cy'amazi. Kuri mikro ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo bagarutse ku ngaruka mbi bari kubarahura nazo kuri ico kibazo.
Twabwo ikibazo cy'amazi ngaha turahangayitse kuko aha urabyuka saa 5 harageze kuryama birashiko kaba warondeye injya uteba izo saa za saa ine kaba niho kiryama saa 5 yageruka uvyutse gutondera amazi bukarinda buca utonze kwibombo n'ubundi amazi yagera kuza ukavoma ibido zibiri izo bido zibiri ukazikoresha umurango n'umugoroba nushobora koga abana ntibashobora koga nushobora kumesa urumva turahangayitse cyane vraiment simbona yuko baguma basomba abantu sinzi yo baba bariko barabaja bihutira gusomba abantu ntibiyumvira kubanza kubazanira amazi bakoresha none abantu baguma bazana tubona none biyumvira yuko ari imbwa biyumvira yuko ari inkwavu biyumvira ko ari iki cyo turahangayitse cyane vraiment turasabye n'ukuri abantu bajeje ubuzima bw'impunzi mu nkambi ya Murongo biyumvira ku kibazo cy'amazi turahangayitse cyane.
Harabatonda saa 5 harabatonda saa 6 harabatonda saa 7 z'ijoro harabatonda saa 8 harabatonda saa 10 hari n'abatonda saa 8 bagataha batayatwaye hari n'abatonda isaha 10 z'ijoro bagataha badatwaye amazi. Icyo kibazo rero ni mu giturabire bongerereza amabomba kugira amazi aguyire twese dukwirwe n'amazi. Jyewe birangora kuko mfite imyaka 62 maze iminsi ibiri ntatwara amazi ngaha kandi ndara n'ubusa. Ibyo nagiye kuvoma ibiziba bya hariya amuntu uzeye umusufu kandi ntacyo nobikoza.
Turakenya amazi cyane ngaha mu ikambi cyangwa batuzanira agatangi gato y'icyane abantu twirwa turaniganira ngaha ku ibomba ukuntu bimeze n'ukuri murakwiye kuraba ukuntu mwotwongerereza amazi kuko amazi hari amabomba make y'icyane rwose ngaha mu ikambi abantu kandi abantu nabo ni benshi muraba ukuntu kweri mutwigora kubaza cy'amazi amazi aratugoye cyane. Hari aho umuntu avoma ikidumu kimwe n'ikidumu kimwe mu nzu urabona ko atari ku muntu cyo mu gico mu marira hari aho batarose amazi ukirigwa kukamara n'iminsi n'utoze bibazo kweri by'amazi biraduhangayishije rwose abantu birirwa baragwana bagwanira amazi kuko amazi mu ikambi ari makeye n'ukuri muraba ukuntu mutwigorera.
Jeroni twa wiro abamba mu ikambi ya Murongo ibibazo cy'amazi kiraduhangayikije cyane kubera ko amazi turayabura ntitujye abana ntiboga ntitumese impuzu zo kwambara ariko tugira gutse tukabona abarefugiye barabasombye bakora mu kataranditse babazana Murongo nta mazi ahari nta njya zihari dane nitwo barasubira bakabara n'amazi kuduteka bagira ngo baje no gutonda ntibaronke amazi bagira ngo bayaronke bakaronka iyo bidimwe iyo bidimwe ufise umuryango w'abantu 10 woyitekeshe woyoga woyinwako. Icyo kibazo cyatubereye akaga muri iyi site ya Murongo hasere ni dukorera ingufu isuku umutaye mw'abantu bajejwe iby'amazi badikorera amazi nyimba hasere ya Kenya idashobora kuduha amazi nibagaruka neza akumva zatuzana ni Murongo zidusubiza i Burundi kuko twe nitwemeye kugumana tamazi ahari nitwemeye kugumana dupfa n'inyota nitwemeye kugumana tugenda isazi zigenda ziratudumako nkuko menga turi nyamwanda nibatuzanira amazi bitagenze uko icyo dusaba hasere tugasaba na CNR ayijejwe abarefugee nibadusubize mu Burundi tugume iwacu ko twebwe iwacu amazi twe tuyafise nitwavuye iwacu tugatukenya amazi.
Nuko rero aha tukababwira ko ku ruhande rw'ishami rya Onurugitaho impunzi HCR mu ikambi ya Murongwe bavuga ko iki kibazo cy'amazi gitegwa n'uko muri ako karere ikambi yubatsemwo karangamwo amazi make gusa ngo sibo gusabararajwe ishinga n'ico kibazo ahubwo n'abanyagihugu bo muri ako karere ka Murongwe nabo nyene amazi bayabona nk'umuzi wibuye. Mukanya ca tubandaniriza ku kiganiro c'amagara y'abantu. Mutino musi turagaruka kuki mu kiganiro ci tubwira ingene tubungabunga amagara yacu kuva mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka ho Ebola yandukiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubyondwara iracahavuga. ndetse OMS ivuga yuko nubwo bariko barayigwanya bariko baragogwa gato kuko ingwano iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abanyagihugu batariko baritabira incancu bibaciramo cyane. No musi rero mugenzi wacu je ni Mukankusi yegereye Dr. Lieutenant Colonel William Makanyankore umuyobozi w'ibitaro vya Rubavu biherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda aramubaza gato ivyerekeye iyo ngwara ahereye ku bimenyetso ni ngene umuntu ashobora kuyisobanura reka baduge kwijambo.
Ingwara ya Ebola ni ingwara tumaze iminsi tubana hafi nayo kuko ni ingwara iri hakurya mu baturanyi bacu. Akaba ari indwara itari indwara isanzwe nubwo tuyegereye kuko ikunda kugaragara mu gihugu cya Kongo. Ni indwara imaze kwiganza muri Kongo kuko imaze kuhaba inshuro ya cumi. Ubu ku inshuro ya cumi muri iki gihe nibwo bwa mbere indwara ya Ebola itwegereye cyane mu Rwanda kuko kuva hano i Rubavu ugera aho yatangiriye muri Mangina, muri Beni, muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni indwara iri ku bilometero 370 gusa uvuye hano Rubavu. Uturutse ku ruhande rwa Uganda ni indwara uvuye Beni ukanyura muri Uganda ugahinguka icyandika ku mupaka uri Majyaruguru muri mu karere ka Burera. Ni indwara nanone iri mu bilometero 465 kugira ngo ugere hano Rubavu unyize Uganda ukagera Beni. Indwara ya Ebola rero ni indwara iterwa na virusi. Ni virusi iri mu bwoko bwitwa Zaire nibwo yatangiye kumenyekana mu 1926 muri Congo ikomeza kugaragara ubwo ikaba yamaze kuhiganza inshuro zigera ku icumi ari ngiyi ya cumi aribwo iri muri Kivu y'Amajyaruguru. Indwara rero ya Ebola ni indwara mbi kuko ni indwara itarabonerwa umuti uhamye ndetse n'urukingo rufatika. Akaba rero ari indwara ishobora kwanduza abantu benshi kandi ari indwara yica vuba. Indwara ya Ebola rero ifite ibimenyetso birimwo umuriro, birimwo gucika intege mu ngingo, birimwo kubabara mu nda, birimwo kubabara umutwe ndetse aho igeza izahaza umuntu umuntu agatangira kuruka, guhitwa amaraso ndetse no kuva amaraso ahantu hose. Akari indwara rero ishobora kwandura vuba cyane kandi kandura ku muntu wese ugize cyangwa uhuye n'umuntu wayirwaye. Uburyo yanduramo rero ni mu buryo bw'umuntu uyirwaye ibintu byose bimukomokaho byo byitwa amatembaruzi amukomokaho byaba ari amacanga, byaba ari inkari, byaba ari ibyo yitumye, byaba ari ibituruka mu kanwa, ibirutsi, ikintu cyose gikomoka ku muntu wamaze kugaragaza ibyo bimenyetso bya Ebola mbabwiye ashize byose ari ibyo uhuye nabyo ari umurwayi bwe kumukoraho ari no mu cyuya uwo murwayi ahita yanduza uwo bahuye utayifite. Iyo ndwara yandura muri ubwo buryo kandi uburyo tubana nabwo ko nk'abanyafurika cyangwa abaturanyi turasuhuzanya, turabana, turacuruzanya, turagenderana, buriya kwandura ni ibintu byoroshye cyane.
Noneho nsubiye inyuma gatoye, utubwiye ko iyo ndwara iterwa na virusi yitwa Zaire. Zaire kandi niko Kongo yahoze yitwa. Ni ukuvuga ko iyo ndwara ariho yabonetse bwa mbere.
Iyo ndwara niho yabonetse bwa mbere, ndetse ko n'ibindi bihugu nko muri Uganda habonetse nayo yitwa iyo bita Ebola ya bundi buryo. Muri Sudan yarahabonetse nayo ifite izina ryaho, bagenda bayitiraho yagiye iba kuko zitandukanyemo uburyo zifata n'ubukana bwazo, ariko zose zitwa Ebola. Kuko ni indwara ubundi iyo bazigurupye neza ni indwara zitera kuva ibyo bita hemorrhage.
Mwarimu tubwiye ko Ebola ari indwara idasanzwe, mutubwiye bimwe mu bimenyetso, ariko kandi nagira ngo nkubaze iyi ndwara iravurwa ikaba yakira?
Indwara ya Ebola iravurwa umuntu akaba yayikira, ariko umuntu areba ngo mu bantu yenda nk'ijana umuntu avuye hagakira abantu yenda 5-90 bakitaba Imana, umuntu yavuga ko ifite ibyo bita case fatality rate cyangwa se ubukana bukabije cyane ku buryo umuntu atavuga ko ari success cyangwa ari ukuyitsinda, kuko iracyashobora kwica abantu benshi nubwo tubona ko ari abantu bayihonoka atari n'imiti tubahaye, ariko ari uko birwanyeho umubiri wabo ushobora kwirwanaho ukaba washobora gukira, ariko ikagira kwica abantu benshi mu gihe gito gishoboka.
Arakoze mugenzi wacu Jeanine Mukankusi na Dr. Lieutenant Colonel William Makanyonkure, umuyobozi w'ibitaro vya Rubavu biherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bariko baragaruka ku kiza ca Ebola kikivugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mwumvise ingene mucikingira, mukaba mushobora gushaka gusura kuvyumva muje kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Diane Nahazwe mwari kumwe na Innocent Kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Adrius, twese twifurize umunsi mwiza mubanyu no muvyanyu, mubandanye kuryoherwa n'ibiganiro vy'Ijwi rya Amerika.